Murakyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza, ngiye kubageza aya makuru. Ijwi rya Amerika ni kuri internet VOA radio yacu @.com. Kuma radio yanyu ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, na FM 94 n'ibice 9, na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Ange guhiga amazi hano kure cyane rwose. Ikibazo cy'amazi kiragoye kubera tuyaronka tuwutize guhangayika.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu murwa mukuru w'intara ya Cibitoke mu Burundi. Ni mu kanya gato cyane muri aya makuru. Amakuru kandi ni ikibazo cy'amafaranga ku bagiye gutora impapuro z'umutsindo mu mashuri y'ubuvuzi mu Burundi. Turayasoreza ku kiganiro Ntorereka Zoza. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Abagiye gushaka impapuro z'umutsindo basabwa amafaranga mu mashuri y'ubuvuzi mu Burundi. Uyu munsi umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu Dr. Ndikumana Tade yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru i Bujumbura, avuga ko ubushikiranganji bubyiyamiriza. Fidelite ishatse araduye inkuru.
Ayo mafaranga atojwe bivanye n'ishure, nta gitegerekano cyayo gihari. Hari atojwe kugira ngo habwe abigisha batanga ibibazo bisuzuma ubumenyi bw'abanyeshuri bahejeje mu mashuri y'ubuvuzi. Ibi kandi biremezwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ayo mashuri asanzwe akukira. Muganga Tade
ushitse ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke, ubona uruja n'uruza rw'abantu bafise ibidumu n'indobo bariko barahiga amazi meza. Bavuga ko haheze ikiringo cy'ukwezi kurenga kurondera amazi ari nko kurondera umuzi w'ibuye. Abenshi bikora ku makinga taxi velo kugira baronse ayo mazi ku birometero birebire bashobore kuzana menshi. Umuyabaga Irankunda Witso, ijwi rya Amerika, ryamusanze ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke ariko ahiga amazi.
Ange guhiga amazi hano kure cyane rwose. Ikibazo cy'amazi kiragoye kubera tuyaronka tuwutize guhangayika. Ndafise ikinga nuronka amazi. Ubu amazi kweri mu Cibitoke ari n'ingorane kweri. Sinzi ingene bobigenza. Ndumva nkanda ashobora kuvuma nk'ibido 12 gutyo nsubira nsubirako. Hariho n'amabombo usanga yakamye, usanga ugiye kuvoma ahantu kure rwose.
Abakigeze ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke babazwa ibyo mu ngo bari mu bakorwa ko n'ubukene bw'amazi muri ino minsi. Niyongere ya Delphine ni umwe muri abo bakenyezi afise ubwoba bwo guterwa n'ibiza canke ingwara.
Amabidonge kurondera amazi yarabutse, dusigaye tunywa amazi mabi kubera turumva rero tugiye kuronda amazi kure. Utashobora amahera ngo uze kuyaronda aca nk'umutagisivero, nta mazi ushoboye kuronga. Basha amazi rero yaduhangayikishije cyane n'ukuri n'ukuri ntiworaba, ahubwo ngira nakorera ibuci dufata.
Amazi yo mu migende ivomera imirima y'imiceri niyo bamwe mu baba ku murwa mukuru w'iyo ntara iri mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi bageze iminsi bikora ko. Uno mugabo ijwi rya Amerika ryamusanze ahakorera avuga ko yatonze ku kazi atoze, nawe nyine afise ubwoba ku ngaruka z'ayo mazi mabi bakura muri iyo migende.
Nakamubona ahubwo naho uyu munsi najaha ku kazi n'ukoga ntuze, hanyuma umudamu wanje wewe ejo yarabuze amazi ayikoresha ya Nyakagunda, aca tagura kugira diyare aramererwa nabi. Emwe korera mbere, ahubwo ndabona yuko korera igiye gutangura. Icyo kibazo nticoroshe, leta itabidufashijemo ntakigenda.
Reka n'abafise amahoteli ari uburaro ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke bavuga ko agahombo ari kanini kubera kubura amazi. Ikibazo bavuga ko kimaze iminsi myinshi ntikive mu nzira. Uno ni umwe mu ihoteli ijwi rya Amerika yasanze ahakorera.
Ikibazo cy'amazi ngaha mu ihoteli ni ukuri cyatugoye cyane. Iyo abakiriya baje twaragira ingorane cyane, turinda gutanga amafaranga ibido ni amafaranga 500 ku ivoma uyikura hariya imugina uyishikara ngaha ku murwa mukuru. Aha rero mu ihoteli wacu ni ukuri amazi aragoye cyane kugira tuyaronke. Ukwezi kurarenga amazi tuyabura cyane rwose. Turabisa agahombo kanini kuko iyo tubuze amazi nta kandi kazi dushobora gukora, nta n'abashyira dushobora kuronka kuko ibintu byose bigirwa n'amazi.
abatuye ku mitumba igize komine Rugombo yo kumugwa mukuru w'intara cy'ibitoke nabo nyene bafise ubwoba kukiza cyakorera gishobora kubatera aho imvura itasurira n'imbico kibazo kitazoba kirava mu nzira. Umwe muri batanu batuye ku mutumba wa Mparambo ya mbere afise akamatera igisata kijejwe gutanga amazi hamwe n'abakurira mu ntwaro.
Cyo twosaba abatware batwara iyi komine yacu nuko bagerageza gusemerera muri regideso cyanke mwabarenge hejuru muntu mbere zuko amazi twokuwa matwaye aronse ukuri kwamye muntu mbere z'ubugira ngo twikingire ibibiza biterwa n'ubukene bw'amazi ari uzakorera macinya n'inzoka n'ibindi.
Kugwe kugw'intara ico kibazo cy'ubukene bw'amazi kirazwi ivyemezwa n'umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara cy'ibitoke Saidi Anise arahumuriza abo bafise ikibazo cy'ubukene bw'amazi. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko bafatikanije n'igisata cya Rigidezo kijejwe gutanga amazi meza bariko bakora ibishoboka kugira bikunde amazi meza kandi akwiye aboneke aho hose akenye mu ntara cy'ibitoke. Mu ntara cy'ibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka rero yari yagiye mu murwa mukuru w'intara cy'ibitoke aganira n'abanyagihugu bafite impungenge zakorera kubera ibibazo by'amazi meza. Imashini zadutengushye zirivangavanga, muratubabarira kuko mbere twari twasabye Fidelite ishatse kutugezaho inkuru ye y'amafaranga asabwa abanyeshuri barangiza kwiga mu mashuri y'ubuvuzi mu Burundi noneho bajya gushaka impapuro z'umutsindo bagasabwa rero amafaranga. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu rero bukaba bubyagiriza noneho ndizera ko ibyuma bigiye gukunda. Mureke twumve inkuru ya Fidelite ishatse.
Ayo mafaranga atozwa yivanye n'ishure nta gicigiri cyane cyayo gihari. Hari atozwa kugira ngo habwe abigisha batanga ibibazo bisuzuma ubumenyi bw'abanyeshuri bahejeje mu mashuri y'ubuvuzi. Ibi kandi biremezwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ayo mashuri asanzwe akukira. Muganga Tade Ndikumana ni umuvugizi w'ubwo bushikiranganje.
Muri yangendo nziza yo kugira ngo abanyeshuri bakore ikibazo biri mu muco, ubushikiranganje burashyiraho umugwi itajiri utanga ibibazo muri ayo mashuri yose arimo na ya leta. Hanyuma cyateganije bashiruka bute kabo kangana y'umujyana 50. Hariho amashure usanga yashize muri ajya mpera y'ishure amahera bita ya jiri cyangwa ugasanga bariko barayarihisha agire umubyeyi asubira kuruhishwa nuko bamwaka amahera kuko byo oye ariko sa twabonye kandi riye gutorerwa inyishu.
Ayo mahera atuzwa cyane cyane mu mashure y'ubuvuzi ari mu minwe y'abigenga. Hari amashure atoza 70,000 cyangwa 150 ku munyeshure. Ariko rero hari n'undi muco w'amafaranga atozwa ku banyeshuri bahejeje amashuri y'ubuvuzi. Iyo bagiye ku mashuri bahora biga ko gutora impapuro z'umutsindo. Nayo mafaranga nyene nta gitegekanyo cyayo gihari kuko ishuri ryose gishinga ayo rishatse. Hari abaduhishutse ko batanze hagati y'70,000 na 75,000 kugira ngo baronswe impapuro zabo z'umutsindo. Ibi kandi biratangaza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kuko busanzwe buzi ko impapuro z'umutsindo zitangwa ku buntu.
Icyo nagira menyeshe ni uko amadiplome asinywa n'ubushikiranganje kandi nta mahera leta isaba. Nta muntu yashobora kugaruka gusaba amahera kubwira umwana aronke diplome yaramaze kuyironka. Kuyitora ntibasaba amahera 70,000. Twanditse yuko hariho n'abantu bataronka diplome kubera batayaronse. Icyo nsaba ni uko abarongo yajya amashuri batse ayo mahera abo bana yuko bose bize ayo mahera. Ibyo oye nta guharira kurimo ni ukuyasubiza bajya abanyeshuri bataronkejwe amadiplome kandi barayaciye bayabahe atashonze kubaka. Kuko twasanze ari ubusumba.
Hagati aho izindi ngingo ruhasha ziko zirafatirwa amashuri y'ubuvuzi mu gihugu cy'u Burundi. Amashuri y'ubuvuzi aruga 20 akwiragiye mu mihingo itandukanye y'igihugu aherutse gufatirwa ibihano. Atatu muri yo yarugawe yagirizwaho ata uburenganzira bwo gukora afise. Ayasigaye nayo abuzwa kwakira abanyeshuri batanguye umwaka wa mbere mu bisata bimwe by'ubuvuzi biri kuri ayo mashuri. Ayo mashuri nayo yagirizwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ko adakwije ibya nkenerwa bigatuma ubumenyi butituka. Aho rero amashuri y'ubuvuzi asanzwe atagwiriye mu gihugu cy'u Burundi aho usanga mu ntara nka yose hari rimwe canke abiri. Mu gihe izo ngingo zifashwe umwaka w'ishuri 2017 ushira 2018 buca utangura bamwe mu banyeshuri n'ababyeyi bafite amakenga yuko bitazorohera kuronka ibibanza ku yandi mashuri. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwo buhamagarira abahora biga n'abashaka kwiga kuri ayo mashuri yafatiwe ingingo kurondera ibibanza muyanda kwije ibisabwa n'amategeko. Naho biri uko muri amashuri yugawe harimwo ayari amaze imyaka irenga 15 akora ku mugaragaro kw'ico kibazo umuvugizi w'ubushirangaje w'amagara y'abantu tandi ku mana yishuye ati
kibazo cha kabiri mwaje muti ndega none ko bahora bakora bigenze gute mu bisanzwe harabaye ubugenduzi ku mashuri yose aho tugenda turaba ishure ryose ko gitunganije birumvikana rero yuko tubibonye nuvuga yuko mu France bavuga ati mie votare que jamais
ibujumbura fidelite shatse ijwi rya Amerika
fidelite urakoze cyane kandi shimire abahanga bacu badushubirije ibyuma mu buryo noneho duhamagare umunyamakuru wacu Eloge Wilika neza ari ku kibuga cy'indege ibujumbura ubu ngubu turimo tuvugana n'inshuti zacu aho rero ku kibuga cy'indege Bujumbura Eloge Wilika neza ategereje umuhuza w'abarundi Edward Nduwimana uri mu nzira ava muri Tanzania yari yagiye kubonana n'umuhuza mu matati y'abarundi President William Benjamin Mkapa noneho rero icyari cyamujyanye no kureba ibyo nyine imishyikirano ibiganiro by'abarundi nako bishobora kuzageraho Eloge
Ego me kamirinda
umuhuza w'abarundi ntabwo arageraho ngaho ariko ndibwira yuko waganiriye n'inzego za leta n'abakorana n'umuhuza w'abarundi baba bakwibiye muri makeya ibyo yagiye kuvugana na President Mkapa
Ego me kamirinda bamwe mu batwavuganye bakana n'umuhuza batubwiye ko bazashobora kuba bagiye kuvugana hanyijanye n'igitahukana ibiganiro hagati mu gihugu cy'u Burundi uko tubyibukije nuko yaba leta amwe mu mashyirahamwe yigenga bagumye bagira bati mbere n'icegeranyo cya wa mugwi wari washyizweho na leta witwa SNDI uri gutunganya ibiganiro hagati mu Burundi mu gihugu mu cyegeranyo watanze nuko wavuze ko abenshi basabye ko ibiganiro bikorehuza abarundi bera hanze y'igihugu byotahukanwa abafite rero abashyigikiye icyumviro hagira bati ibigano bike gutahukanwa kuko ingorane z'abarundi icya kabiri nacyo bati bisaba uburyo bwinshi igihugu kandi ingorane ari z'abarundi bashobora kuyitorera umuti mu gihugu mbere bamwe mu mashyirahamwe yigenga bagi babwira no kuzigambika kenshi bavuze bati dushobora gusabira abafite mu bwoba bw'umutekano muke yuko bahabwa abacungera umutekano bonyine bitabiye bizigiye bati kuko abarundi turazinanye ntawo buranamwe yivugira mu gisirikare n'igipolisi abashyigikiye icyumviro rero nahagaze cyane bagira bati uburyo bw'igihugu burahahonera
none se uyu muhuza w'abarundi kuri icyo kibazo cy'abarundi batavuga rumwe na leta bari hanze bo ubona bitayeho
Ego me kamirindi umuhuza w'abarundi ikibazo cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari hanze acyitayeho cyane leo umunsi uzaheze aheruka ahitwa Helsinki hakaba ari mu gihugu cya Finlande hariya ku mugabane wa Buraya umuhuza w'abarundi benshi bagiye bavuga yuko yaba yabonanye mbere na bamwe mu ndongozi zirongoye z'urunani senarede buke n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko icyo yemeye ni uko aho yaharuye akabonana rero n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mugabo abasenarede yavuze ko batabonanye ariko yaremeye ko bamwe mu batavuga bagiye politiki y'abarundi yasabye rumwe n'ubutegetsi yabumvirije kuko ni biri mu byo ajejwe mu nshingano ziwe ni uguhuza abarundi nyine
yego ubwo rero yagiye muri Tanzania kuganira n'umukuru nako n'umuhuza mu matati William Mkapa kugira ngo bavugane aho ibiganiro bishobora kubera nimba ari mu Burundi cyangwa ni mu mahanga ibyo amatariki se mashasha kuko ibiganiro byarahagaze hari icyo waba washoboye kumenya itariki ishobora kuzaba inshyashya
gushika ubu iyi tariki nta muntu n'umwe ayimbwira ariko amakuru ya myaba hariya ku biro by'umuhuza avuga ko bishoboka kandi matariki zo tubira kuganira ko imbere yo kwiganiro urumva abashaka bitahuka bitahuka bishobora kubira ku itariki ya 18 ukwezi kw'icumi ariko ibi biri mu byo tukirindiriye ko umuhuza w'abarundi Edward Nduwimana aheza akatwemangira akabiduha ko umuco ariko iyo tariki yamye n'ugangwa ku makuru yavuye hariya mu gihugu cya Tanzania
Eloge Wilika neza ndagushimiye cyane komeza rero utegerereza aho ngaho ku kibuga cy'indege cy'Ubujumbura umuhuza w'abarundi Edward Nduwimana uri mu nzira rero ava muri Tanzania urakoze cyane
ndagushimiye nawe kandi bindi
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri internet naho ni mugiye murasanga ibiganiro byacu ni kuri VOA radio yacu akadomo.com nkuko nabibasezeranije dore cya kiganiro ntorereka zoza.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nkaya mango sinkakaza naniko ndumviriza ntorereka zoza
umviriza ntorereka zoza
eh erega mwarasizo ntorereka zoza
ntorereka zoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorereka zoza
ntorereka zoza
bakunze bikiyago cha politiki nurele kazoza ndabaramutse nongere ndabahikaze uno munsi ni kiganiro kidasanzwe kuko twagihariye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye agaruka ku cyo CNDD FDD yiyumvira ku masezerano y'amahoro y'Arusha no kubotumirwa mu byukuri mu biganiro byohuza abarundi
amasezerano y'Arusha rero yari yarasinywe kuvuga ati mwe twe ntituyemera none ukwemera icyo wewe utazi jewe ndibuka bagitangura ibiganiro by'Arusha mu 1998 twaragiye jewe n'uwitwa Kobako Gaspar tugiye gusaba ko natwe tuja mu biganiro twafungiwe i Dar es Salaam baradupfunga hanyuma hagiye bariko baradukubita inkoni niho nabaza none mwe mushaka ko twemera iki tutemeye nimutubwire icyo mushaka ko twemera ngo nimwemere ko muri abasada kwa Buyoya ngo baje kwica impunzi z'abarundi ngo bari ngaha muri Tanzania twabwira twebwe
muti turiwo
turabasene defudete twe tugwana na Buyoya none twahindutse abasada kwa Buyoya gute ngo zana ibibaranga twebwe ntiduca kuri aeroporo ngo dusabe karaga muntu ntayo baduha ntibaduha pasiporo kuko tugwana na leta twe twaje twagerageza uburyo bwose dushike kuko natwe turakeneye amahoro baratwanye gushika aho dusaba tuti basi nimutureke twisubirire inyuma ibyo mukora murerwa twebwe duca turitahira twigarukira i Burundi umva rero amasezerano y'Arusha ntibigeze bashaka ko twebwe tuyajamo
bagumye babakumiye
twagumye dukumiriwe sarabwira tuti ibyo ari byose nimwamuri ko mugira amasezerano arondera amahoro mwibagiye abariko baragwana ntacyo muzoshikako none muzoyashyira mu ngiro mushyire mu ngiro ibyo mudakora none bafashe nk'umuntu yiviriye Buraya bafashe nka Nyangoma ngo ingushire mu ngiro ngo amasezerano guhagarika intambara ahagarikiye iyo atarimwo nicyo tumwe bwo gusoma no murajya amasezerano y'Arusha biranditsemo ngo abagwana ngo tubasavye guhagarika ingwana none uva yara amasezerano y'amahoro by'ukuri ucu umuca muri ayo masezerano nyene muca musaba
kubera batagize bati turategetse yuko
cyane bari batiga abagwana ati twe turahagaritse mugabo bavuga ngo turasabye bariko baragwana bahagarike intambara uca wumva ko hatari hagiye mu biganiro abagwa
kubyita
kuko ubyandi mu masezerano y'Arusha agiye tubisome birimwo biranditse neza n'ibintu byibonekeza hanyuma rero birabananira kuyashyira mu ngi none sinzaca umugari mu Kirundi ngo ntawusome rindi urivuga urazi ko bari bagiye kugabangana ivyicaro none ivyicaro babigabagana gute mu gihe abanyagihugu bose batabizera koya gihugu bari bamaze kwicamwo ibice bibiri harabize igisoda ca leta narizeye igisoda ca CNDD urumva rero ntiwaza kuvuga ngo waburi ku ruhande kw'igisoda ca leta cyangwa ukaba ku ruhande kwa CNDD cyane kuri FNL ataraho ntacyo washobora kuvuga ndetse ituma bacyabona yuko hakuye rero ibiganiro by'ukuri byo guhagarika intambara nibyo rero byabizanye amahoro
byavyaje amasezerano mu Burundi
kandi mwarabonye uko gihe amasezerano yabaho impande zose zavuze ati kuva ubu turahagaritse ntabonye ko bicabihagara bicabihagara rwo nyene kubera abahaganiriye koko abagwanyi.
Aha. None ufatiye ku biganiro yofiravuga no munsi muri Saint David de Mukunze kuvuga muti abantu bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi abantu barungitse abantu mu migumuko abo bantu bakiye kuza mu biganiro abarondirwa n'ubutungane kiboza mu biga kimone ko bizova bimera nkuko nyine
ugambere ubwo ntosubire kuvuga ngo abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi barabutembagaze ibiga barabutembagaje
kandi byarabanani
ahubwo baraneshejwe mu nyuma mugabo igihugu co baragifashe none kuva igizi atake 13 bavuze ko igihugu bagifashe batembagaje n'ibwirizwa shingiro bakuye n'ivyagarutse rya sije nyene cyo ari mukuru w'igihugu aci agaruka kabisubiza none cyo igihugu cyari kwitwagana
uvuga rero ko bajya
bajya rero baratembagaje ubutegetsi gutembagaza ubutegetsi ni ibara ridakogwa kendo usome mu bitabo vy'amategeko mpuzamakungu usome icarico wiyitiriye ko afashe igihugu ucufatwa n'amategeko mpuzamakungu hajya bajya mu bisanzwe n'icyo gituma tutumva igituma ibihugu barimo bitabafata ntabyo twumva kuko amategeko mpuzamakungu aravyemeza neza yuko ugize kudeta ukadekera ko utwara igihugu igihugu kibazwa wewe ibiza kuba byose imategeko mpuzamakungu aravyemeza biranditse neza nuko ntaza idokima birimo ni dokima ya oni naranayiberetse ndababwira nti ibyo muri ko muravuga byose banza mutubwira ubugera iyi periode ninde ayibazwa kandi mwebwe ngaha ibiganiro mwama muri ko muravuga iminsi yose
gusangira ijambo ni kazoza
hari hibi ibiganiro byo gusangira ijambo kugira ngo mwubake kazoza cy'igihugu cyanyu ibyo nabo bisa bisana na bijya vanga ibiganiro byo guhagarika intambara genda uraje unyereke kugira ngo igihugu kivuge ko kiri mu ntambara haba hari imigwi ibiri igwana n'umurongo umwagarukirako n'undi uwundi agarukirako uburiho kuko baravuga ati hajye nta musoda hinjira hinjiye n'ingwana nta leta ihinjira ihinjiye n'ingwana cewe mbwira ko hari umutumba umwe cyagacimbiri urumva mu Burundi bavuga bati agacimbiri leta y'Uburundi ntigakontorora muga mu gihe cy'iwacu twe twavuga tuti ngaha ntuhonyora ko kandi bikandi bikaka kabisa bikaka urumva rero icyo gihe twe twari leta yagondojwe kuko ibona ko igihugu hariho ibipande itagikontorora igace vuga iti reka rero tugira ibiganiro kugira Uburundi ntitubukemo kabiri mwebwe muzi arico gipande mufise natwe icyo dufise tubiteranye bisubire bibe kimwe
ariko murindirize nimona ko muzaba muhindiye ko bibanza kuyangara kugeza aho bigera hiyo kandi
mwasamira
mu nzira
aha rero twiyumvire yuko mu mwaka wa 2020 hazoba umuharwana cyangwa mu mwaka wa 2050 duce twiyumvira na nyenewo hanyuma duce tumuhamagara tugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara kuko urumva no munsi umuntu ashobora kuduga akaja ku radio buho ni internet ati je kuvundagiza umugwi ugwana witwa Senared uwo muntu ucuvuga uti nyaruka nyaruka mugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara ntibe ubundi nawe agaca byuka ati naje ndagize umuhari ugwana witwa Forebo nyaruka nyaruka mugira ibiganiro none urumva yuko hashobora kuba imigwi igihumbi ari imigwi yo kuvuga ku munwa itaboneka nico gituma burya hari amategeko agenga intambara iyo igihugu kiri mu ntambara hacyaba rero ibyo biganiro uri kuravuga hagati y'abagu ari abana b'igihugu leta itegerezwa gutunganya ingene abo bana b'igihugu ibumviriza naho uyu mwana abwira se wiwe mu muryango ati jewe papa cyenda bizi ingorane niyi ntorera umuti hanyuma rero abo leta itegerezwa kubumviriza kuko ni abana onet ni reka ndabivuga uko no vuga nti naho ba wacu mu ibisanzwe no ba wakoze sakirireko mugabo hariho rero ivyaha nta hamwe ubifashe minenegwe leta ari izo bihanikwa ngo akarorero ngo ubu nyene uravuze uti niyo mbare nta kibazo yizire cewe leta ndabihevye hari umuntu yakorewe ikibi hari uwice w'umuntu hari waturiwe imodoka yaturiwe inzu bibasahuye ibintu
byiwe biradiyo
iyi yasahuye yawatasahuye radio ibiki uwo muntu aci avuga ati ko leta yase gucura ubanza reka ndagwicire je nanje cyambere mperako nturira ikintu cyose nzi cy'umuntu yabayemo muri ibyo bintu ni mushake munye cyarugufa narapfuye reka rero jewe ndabikore cyawimbira abantu nkuba abantu bononewe ibintu bose bakwihora bibazwa nde bibazwa leta nico gituma leta ikivuga iti hariho abakwiye guhanwa abo onto n'umushobora kumvikana ingene bahanwa hakaba rero nabandi usanga bakwegewe mu byo batazi kuko iminsi yose bujya hari habaje imbere n'abapfa kugenda bavuga ngo hari igihe no harongera kunguko abo rero bavuze ati igihe no harongera kunguko mugaba atari bo mutwe abo rero nibo tuvuga tuti nabana b'igihugu tubwira igituma mudashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro icyo bo bisaba cyavuga bati none leta ntudupfunga enga barazwi none ubuhoho abarondegwa n'ubutungane ntibashika na mirongo ine mugiyumvira abantu badashika mirongo ine babohe igihugu bakibohere imugongo nyene amakungu yemeze ko ari umenga ni miliyoni munani z'abantu bahigwa n'ubutungane ku buryo rero ayo makunga caheba imiliyoni hafi icumi kugira girire neza inkozi zikibi zizwi mu makungu zabikoze hagaragara atanyoma kirimwo yuko ari bontore nibaze bahanwa none ko imera inzira ari mu nzu erega hajya bo kwishikana nkuba akavuga bati nta kundi tugenze uko bishaka erega leta kubera muvyeyi iracyuro banza hanyuma ikabandanya kuko igihugu urumva kibandanya ciga ingene kibeshaho abene gihugu barabandanya bakavuga bati none nk'abantu baboreye mu gasho barya leta ntibariko barimbura turiko twunguka iki ntajya ariho zubona nyiricyo ari umukuru w'igihugu avuga ati dutezurira aba aturabagira ikigongwe baramaze guhanwa kangana uko baza bahashe nkabo urabona abaheruka kurekugwa nimwe nivyo rero nabo iyo baba bemera bati jewe ndishikanye ngenzo kushaka kuko niwe uri leta niwe uri umuvyeyi hajya rero leta cyaze guma yigukumwa kuzukumwa kuza gushika usanga byahetse mugumye bigira akagara baruganda kibaza kugana na leta
ariko wavuze kare ngize kuvuga kuti iyi nzego z'igihugu zihohotera abanyagihugu kenshi bibyara intambara iyo munyumviye nk'abantu bavuga bati twebwe leta iguma ivuga ngo twigutorerwa n'ubutungane ntuba wibagiye ko muri mwebwe harimo bari baraciwe n'imanza igihe cya leta yakiriye gi mugabo bakamubwira
nako bariye yuko ibi byubu bidasa na bijya vya kiyagi kuko mugiye leta yanye ntari twari kugwa muri ako kareta kacu erega niyo duhuye wigari twavuga tuti sawa kuvundi bu kumunsi umwe barigeze kudufata nko kumenga ntacho tumaze cyatubaje nta kibazo kuva ubu turi tayi ibiganiro bizobera ibujumbura kuva ubu bizobera ibujumbura tusha turataha kandi none twa tatu zagiriyo duta rumba hatwe twari dufisa duta mugiye ugucacu none wewe amakunga ari kwemera ko burundi rusha tumuca ngo kabe mugabo nabo nabene igihugu bacumuye ku gihugu erega nti bacumuye kuri leta
none nimwoze ko
mwe baza ko hajya bacumuye kuri leta gusa leta bacumuye ko nkuko ari yo igaba igihugu mugabo bacumuye ku bene igihugu none abo bene igihugu mbega bo ko mutabiyumvirira abo gabahuye n'ivyago babateye abo bitsi wabana baturira ibintu mbega nabo ko mutari ko murabiyumvira mukiyumvira abo bani yombare niwe mwiyumvira muga nti muri ko muri yumvira uwo nonewe ibintu je nagira ndagusara duhindukire tuje kuwononewe ibintu wavyononye ni wononewe ninde wogira mukuru ari wewe
none wononewe ibintu ubu muri ko muramumarira iki
hajya rero nico gituma tuvuga tuti bateza kuza bakiribwa imanza hanyuma uwononewe ibintu nawe acaboneraho kurondera indishyi yakababara
ndagushimire General Evariste ndashimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cya politike Norel Kazoza Jerome Niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu nawe utaha
natwe ku ijwi ry'Amerika turabashimiye byimazeyo maze mukomeze mugubwe neza andi makuru ni mukanya saa moya n'igice murakarama